Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 3 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017. Kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo.
La Commission des droits de l'homme yavuye kubera amareta avuze yuko ariko bayigize igikoresho cha politiki, igikoresho cyo gucinyiza ibihugu, igikoresho cyo gutuma abandi werekana yuko umengo ntacyo bamaze.
Uwo ni umushikiranganji ajejwe agateka ka muntu mu Burundi, Martin Ivyabandi, avuga ku vyemezo vy'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe agateka ka muntu ku vyerekeye u Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku bitigiri by'abanyororo vy'umurengera mu Burundi, ku muryango wa Afrika y'ubuseruko umaze amezi ane utagira inama nshingamateka, no ku rubanza rwa Joseph Nkusi mu Rwanda turayagaruka ko mu kanya kari imbere. Reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino. Tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi, umwanya ni wawe, udushikiriza amakuru waduteguriye.
Urakoze Fideli. Tuyahere kuri iyi nkuru y'ubwicanyi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika kuva kuri uyu wa mbere baracarondera kumenya icyatumye umutama ageze mu zabukuru afata ibikoho bikomeye agacucagira amasasu mu bihumbi by'abantu bari mu gitaramo cy'indirimbo mu gisagara cya Las Vegas nti muri Leta ya Nevada. Igipolisi cy'inyamiramabi FBI kiramaze kwamirira kure umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu wamaze kwitirira icyo gitero. Uvuga ko uwo munyamerika w'urukoba rwera w'imyaka 64 azwi ku izina rya Stephen Craig Paddock yari amaze amezi make yinjiye mu idini rya Kiisilamu. FBI irabeshuza ayo makuru ikavuga ko ata n'ikimenyetso na kimwe yabonye kuva ku byo ISIS ivuga. Gushika ubu abantu 59 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye, abandi 527 barakomereka ibitigeze kuba muri icyo gisagara cya Amerika kizwi cyane mu birori by'inkino no kwinezereza. Ibyo bitigiri biruta iby'abantu bafiriye mu nzu y'ubutambiro mu gisagara cya Orlando ni muri Leta ya Florida mu mwaka w'2016, aho abantu 45 bazize ubuzima mu bwicanyi busa n'ubwo. Perezida Donald Trump mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa mbere ntiyigeze avuga ku kibazo cy'abantu bahabwa uburenganzira bwo gutunga inkoho zikomeye n'icyiterabwoba. Icyo yavuze gusa ni uguhamagarira Abanyamerika kwiyunga. Kuri Afrika, impunzi z'Abanyarwanda zitarenga 11 gusa ku zishika 1,200 zizwi n'amategeko muri Congo Brazzaville nizo zimaze kugaragaza ko ziteguye guhunguka mu Rwanda. Abandi ntibarota batahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko, bavuga ko batizeye ubutegetsi bw'i Kigali. Amareta ya Congo n'u Rwanda hamwe na HCR barongeye kwibutsa izo mpunzi ku iminsi isigaye iharuye kugira ntibazowe bacitwa impunzi muri Congo Brazzaville. Kubw'umushikiranganji wa Congo ajejwe imibano Antoinette Dinga Zondo, kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 uza, impunzi zose z'Abanyarwanda zizoba ziri ku butaka bw'icyo gihugu zizoba ziharurwa nk'abahaba batagira ibyangombwa. Avuga ko amategeko ari azoca akurikizwa. Ariko ku bwa Dr. Eric Ndayishimiye, ni umwe mu mpunzi z'Abanyarwanda baba muri icyo gihugu, avuga ko impunzi nyinshi ziteguye gufata inzira yo mu ishyamba mu gihe hofatwa ingingo yo kubasubiza mu Rwanda ku nguvu. Iyi nkuru tuyikesha umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Brazzaville, Nguela Ngusu, akorera serivisi y'Igifaransa aha ku Ijwi rya Amerika. Tukivuga makuru ya karere, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres amenyesha ko adashyigikiye abifuza kugabanya abasirikare ba ONU bari muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi ibitegetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije kugabanya abasirikare 2,000 muri izo nteko za MONUSCO. ni mu mugambi wo kugabanya amafaranga ONU ikoresha ibyama byasabwe na Leta Zunze za Amerika. Guteresa abona ko mu gihe ivyo vyoba vyotuma ico gihugu kirushiriza gusinzikara mu bijanye n'umutekano muke na nyaburya gishobora kwinjira mu bihe vy'amatora. Ibihugu 15 bigize akanama ka ONU kajejwe umutekano bitekanijwe ko bizohura mu ndwiza mu nama izoba ihariwe Kongo kuri ico kibazo. Guteresa avuga ko amatora abaye kazobara karyo keza ko kugabanya abo basirikare baharugwa mu 2018 bamaze imyaka 17 mbere bibaye ngombwa bakanavanywayo bose. Umunyarabia Saudite ejo yarishwe amanitswe Iriyade ku murwa mukuru nk'uko bishikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru SPA ryo muri ico gihugu. Aciye ashikana ku banyagihugu ijana bamaze kwicwa muri ubwo buryo muri Arabia Saudite mu ntango z'umwaka. Uwo mugabo yishwe yagirizwa ko nawe yishe uwundi muntu. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere, Amnesty International yari yamirije ubwo bwicanyi bukorwa na Leta aho kuva mu kwezi kw'indwi atandwi ihera hatishwe niburiburi abantu bashika 5 muri ubwo buryo. Urupfu rw'uwo muntu agira ijana rwabaye mu gihe Arabia Saudite kibandanya gitangaza ko hari ibyo kigiye guhindura mu butegetsi. Amnesty ivuga ko nimba abategetsi b'ico gihugu bifuza ibyo bahindura bakwiye gutangurira ku guhagarika burundu ico gihano cyo kwica. Muri Kenya imbere yo gusezera igipolisi muri ico gihugu cararashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari mu myerekano bariko basaba kw'abategetsi b'urwego rujejwe gutunganya amatora mu gihugu bairukanwa mu mabanga yabo. Abari mu myerekano babagiriza ku mahenyu yabaye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba muri ico gihugu. Imyerekano yabereye ku murwa mukuru Nairobi ejo ku munsi wa mbere no mu gisagara cya Kisumu kiri mu burengero bw'igihugu. Umuvugizi mu biro bya Perezida menshije ko Leta idahirahira ihindura abagize uwo murwi utunganya amatora.
Urakoze yaro yiswe makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho bitegira iby'abanyororo ari umurengera amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe aharanira agateka k'abafungwa n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH avuga ko ubu amabohero ari mu bice 250% by'abanyororo. Inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Amatohoza akozwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH yerekana ko ubu abafungwa mu gihugu cyose barenga 9,300 mu gihe amabohero afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 3,750. Ni ukuvuga ko ikibanza cyagenewe umunyororo umwe ubu kirimo n'imiburiburi batatu. Umuntu afatiye ku ijana amabohero arimwo ibice 250% by'abantu. Jean Baptiste Baribonekeza umukuru wa CNDH yemeza ko ibitigiri bimaze igihe biri hejuru.
Ifite abantu bashika 9,100 bafunzwe. Icyo gihe rero cyahindutse cyane muri imyaka ibiri. Bagenda bahinduka bava hagati ya 8,000 gushika ku 10,000.
Baribonekeza atangaza imwe mu mvo zituma izo bitigiri bigwira.
Ama prison y'igihugu arashaje. Kugiye nka prison Gitega ngo ziri mu zatanguye usanga zubatswe mu myaka ya 1997 n'indwi. Kuvuga prison imaze imyaka ishika 80-90 ibiri kirasaza. Icyo gihe abarundi nibaza ko batashika 4-5 million. Uko rero igitigiri cy'abantu biyongera mu gihugu niko n'igitigiri cy'abashobora kuba bokora icyahanyuma bagafatwa kiyongera. Uko kandi dutera imbere mu buryo bw'amatelefone bw'imiduga bw'amashuri n'ibindi niko ivyaha bigomba kuba sophistique. Hari abantu usanga bafungiye ivyaha bitari kuba byarabaye muri iyo myaka mugabo uyu bisigaye yibaka kuko kera abantu bafungirwa inka kwiba inka canke ibitoke.
Abafungirwa ivyo byaha bito bito n'ishirahamwe ya VDP rihanye hagati y'abafunzwe risaba ko bagabanuka. Jean Pierre Ninteretse n'umukuru waryo.
Icyo dusaba nuko duhereye kuri urya ariko aratohoza urubanza. Hariho ibintu bitabikwiye ko umunyororo bafata umuntu bakamutwara kumufunga. Kuko umunyororo si ukiza mugabo nk'umuntu afatanywe igitoke akacha afatwa kimwe n'umuntu yishye umuntu yishye uwundi bose bagafungwa ngaho bakamara imyaka na mirere bari ngaho atakibagira umva ibyo ubwo bwaha butobuto bukuye gukosorwa hakirikare kuko munyoro n'ubugenda gukosora uwo muntu afite ishaka nini yakoze aho nkacha nsaba aba bantu bajejwe ubutunganire procureur iyo bashiri abantu barabe kwa bantu rero baba bakuye kuca bajanwa mu munyororo cyanke bakaraba ko icyo kintu bagirizwa ari kintu bashora gukorera mu kibano bari hafi ntibagende kuzuza amaboro gusa
iki cyumviro bari bonekeza gishimangira
sindi yashini ishobora gusaba leta ngo yubaka yandi ma prison icyo tubasaba nuko umuntu ufungwa byo bagake hariho ingingo ivuga yuko la liberté est la règle la détention est l'exception exemple ano tanganiro yigi abantu bafungiwe yo twasanze abashika ica gatatu cyafungiye mu ruyigi ubu wimenga abantu afungiye n'amacina 5 hafi turafise amadosiye n'abashika ijana barenga bari bakwikurekugwa ku ngingo y'ubutungane kubera ko ibyaha bagirizwa ari bito bito canke naho bashobora gukurikiranwa bataha canke bakugice cyaka ne 10 yororo kandi bifashe neza ushobora kubaha liberté conditionnelle mugamo rusange kavuga uti abantu nta byaha bikaze cyane birimo boreko ariko kandi n'ubukene muri rusange bw'igihugu nk'imakamba na cankuzo nibaza ko amazi gihe kirekire abantu mutungane basaba ko baha uburyo bwo gufungira abantu hariya aye batarinze kubajana mu rumonge canke mu ruyigi ariko ugasanga uburyo ntibwakurikiye
mu kurindira ko ubwo buryo bukurikira ubushikiranganje bw'ubutungane buramaze gufata ingingo mu minsi heze umushikiranganje Melorantine Kanyana yazibwiye abashinga amateka
abantu bafungwa bazira ubusa twaratoye amastrategi adasanzwe ari umugwi w'amaho uko cyikaba cyukuraba mbega dakakwafunzwe afungiwe yategerezwa gufungwa uwo mugwi waratugiriye icegeranyo kihambaye cyane cyadutumije dufata n'izindi ngingo z'akamaro baratweretse bati twaragiye turagira inama mu mwiherero abacamanza n'abashikiriza amanza twese twahavuye dufashe amangajima umwe wese ku rwego rwiwe duca turafata ingingo duti ubunya procureur azokwama aca ku ibohero afungiyemo abantu iminsi yose rimwe kundwi yumviriza abo bantu
izo ngingo zifashwe hageze ibice 59 kw'ijana by'abafungwa bari mu mabohero ariko ntibarengutswe imbere y'umucamanza Eroje wulika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Kwindi nkuru yerekeye Burundi ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu rwarafashe ibyemezo bibiri ku Burundi bifite intumbero yo gutohoza ubwicanyi bwabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Yamara ivyo vyemezo bifite inzira zitandukanye. Mbere leta y'u Burundi yakiriye gute ivyo vyemezo vy'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu. Reka twumvirize umushikiranganje ajejwe agateka ka muntu mu Burundi Martin Ivyabandi mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Abantu kugira babanze baronke umuco twebwe leta y'u Burundi yari i Geneve hanyuma nuko mubizi ishyiramwe rya buraya ryari ryateguye ingingo integuro y'ingingo bateza gushikiriza akanama kajejwe iby'agateka kazina muntu iyo ngingo bari bayiturungikiye integuro yayo bari bayiturungikiye muri leta y'u Burundi turayikorera ko aba nkuko bigenda rero ibihugu byose usanga bikorera mu turere bisanzwe biba birimwo hari akarere ka Afrika akarere k'iburaya akarere ka ya chakarere ka Amerika yo harugo chakarere ka Amerika yepfo karere ka Buraya turagera turicara rero turabereka turasigura turabereka ukuntu jati akazi na monokati yakaje imbere turabereka ya raporo yakaje kanama kare karongo na ugeriguze kakoze bitarimwo bidatomoye na kare twetwa yiyamirije tubereka yuko UNIB yari yakoze igikogwa ahubwo kuba gikoze nabi gusa kuko ibyarimwo wabona yuko bidahuye n'ukuri turanabereka yuko na raporo yashikirijwe na kajya kanama kari kagezwe n'abajya bahinga arimo bawugeriguze yakarongoye bimuye ibisanzwe biri muri raporo ya UNIB rero abanyafurika turabasigurira nabo baratwumva baheje kutwumva baravuga ati niba ari uko bimeze rero reka tubafashe twumvishe bene wacu b'abanyaburayi yuko ijya ritoteza bariko barabagirira ibyo ariko barabakorera atari iby'ukuri atandi makomisiyo yo kuza kugira amankete akenewe mu Burundi turaja hamwe rero turabereka cyane bati nta nibindi bintu binakeneye kuko mu Burundi ibintu biriko biragenda bitera bije imbere mugabo barabatirika rero nta gihe gihugu na kimwe muri Afrika, nta kimwe iburaya, nta gihugu na kimwe muri Amerika n'ahandi kidafite ingwara z'ibyari n'izo gatakazi n'abantu barategura nabingingo rero bibaza yuko yoshimisha n'abanyabura tukahurira kuko byahora biko biragenda igihe bemeye
ariko iyo ngingo abanyaburaya ntibayishigikiye ikintu mwibaza cyatumye batayishigikira
niki baramaze indwi yose turiko turaharira ariko kabona yuko hari akantu binyegereje cyane cyane ico twabonye nuko bari bashimije kujya mu gubabongera ikiringo turabatsi kuri kimushaka yuko babongereza ikiringo nta bindi bintu birebire bariko barashaka cyahegiye abarundi bahero cyangwa makunga hendwa nuko bavuga ati reka ibyavuye muri iyo raporo bigende muri ya sentare mpuzamakungu abanyafrika n'abakababwira ati no nta kintu kihari nta kintu kihari nta link nta liaison ihari hagati ya Conseil des droits de l'homme n'ibijyanye n'ibya CPI n'ibijyanye n'ibya Conseil de sécurité ati twebwe rero reka twashikirize ingingo ijyanye n'ibyofasha u Burundi bati ibije gufa kubafasha nimba ari amatohoza yo mu Burundi inzego za leta ziyakore bafadikanije nkumbura aho hantu bibaza yuko abarundi baba baratinye baze babere ku buhinga bwonyabwo bwo kubikora neza
mu kanya gatoyi cyane rwose mushikira nganje mu kanya gatoyi ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyirahamwe ry'Uburaya rishaka ko inzira ikayo gutohoza canke ko ivyo birego bija muri ya sentare mpuzamakungu hari ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyirahamwe ry'Uburaya yifuza cyane rwose ivyo bintu canke no kubera iyo shyirahamwe ry'Uburaya ribona amabi canke ubwishanyi bukorerwa mu Burundi
afundi kije bade so ariko baratwumviriza urazi icyo bita Conseil des droits de l'homme yasubira icyo bita la Commission des droits de l'homme la Commission des droits de l'homme yavuye kubera amareta avuze yuko ariko bayigize igikoresho cha politique igikoresho cyo gucinyiza indi bihugu igikoresho cyo gutuma abandi werekana yuko mengo ntacho bamaze ahubwo ni uri gihanga cyane cyane ibihugu bya rutura
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ameza ane aruzuye umuryango wa Afrika y'Ubuseruko utagira inama ishinga amateka ku gucererwa kwatumwe n'igihugu cya Kenya kugeza ubu kitaratora abashinga amateka bagiserukira muri uwo muryango. Ido nido kuri inkuru n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari Arusha Pierre Claver niyo nkuru.
Inama ishinga amateka igira kane y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka ariko siko biri kuko igihugu cya Kenya kimwe mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango kitaratora abashinga amateka bashasha bagiserukira. Umwe mu bahoze arabashinga amateka baserukira Burundi atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari gahombo kanini ku muryango wose wa Afrika y'Ubuseruko. Avuga ko iyo nama ishinga amateka ari urwego rumwe mu zikomeye muri EAC gutyo ko hari amategeko menshi yabwirizwa kuba yaratowe ariko ataratorwa. Yongera ko muri kino gihe uwo muryango warukeneye ahubwo inzego zikomeye kandi zikora neza kugira ngo ziwunagure. Ingingo ya 49 y'itegeko rigenga umuryango wa Afrika y'Ubuseruko niyivuga neza imirimo irangurwa n'inama ishinga amateka y'uwo muryango. Iyo nayo ni gutora amategeko agenga uwo muryango, gutora amafaranga uwo muryango ukoresha, gushiraho imigenderanire myiza hagati y'umuryango hamwe n'inama ishinga amateka z'ibihugu biwugize. Harimo kandi guca hirya no hino ivyegeranyo vy'inzego zitandukanye z'uwo muryango, kuganira no guhanura inama shikiranganji ku vyokorwa kugira ngo umuryango uteruja imbere, gushiraho imigwi igihuta ku bibazo biba byihuta bibangamiye umuryango, hame rero no kumenyekanisha neza y'uwo muryango mu banyagihugu. Mu gihe ibyo bikogwa nka byose bihagaze, uwo mushinga amateka abigereranya n'imodokari y'amapine ane yo biriko iragenda idafise amapine akwiye kandi ribuze arijya imbere. Avuga ko bigoye bikiriko kuko gushika ubu amategeko agenga uwo muryango atabihano ategekanya ku gihugu kanaka gitebeje ibikogwa. Ujeje kumenyesha makuru muri yo nama nshinga mateka avuga ko nubu biboneka ko ibikorwa bitazotangura vuba kubera amatora atarahera yose muri Kenya naho atakiringo atanga yizeye ko amatora y'umukuru w'igihugu niyahera gusubirwamwo muri Kenya mu mpera z'uku kwezi kw'icumi abashinga mateka bo muri yase bashobora kuzoca batorwa nkuko n'ibindi bihugu ari byo Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda na Sudani y'Epfo vyamaze kubarungika. Mu kwezi k'umunani guheze ubutware inama shikiranganji y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yari yasiguye ko ibihugu byose bibwirizwa kurindirana mu gutanguza ikiringo c'inama nshingamateka. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe ari cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuganda.
One of the partner states, the Republic of Kenya.
Ate kimwe mu bihugu bigize uwo muryango wa YASE, Kenya nikirashobora gutora abashinga amateka 9 abagiserukira. Kandi murabizi ko iyo muryango nk'uyu ushaka gutera imbere nta numwe dusiga inyuma. Ni nk'umugani uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana n'abandi. Ikindi nuko mwemenya ko inama nshinga amateka imaze gutangura umunsi wayo wa mbere ari ugutora uyitwara. Murumva rero ko bose babwirizwa kuba bahari kugira ngo bitorere indongozi yabo y'imyaka 5. Muri iki gihe rero naho abandi bamaze gutorwa nibikunda kwivyo bikogwa kuko ibihugu byose bitoba biserukiwe. Igihugu ca Sudani y'Epfo naco nyene caraterereye kugira ngo ivyo bikogwa bidindire kuko cari cajeje gutora abagiserukira ariko sentare y'uwo muryango isanga hari amategeko atakurikijwe kanatsinda bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu nyuma vyabaye ngombwa ko amatora asubigwamwo. Inama nshingamateka yahejeje ikiringo yari yashatse gusiga itoye itegeko rivuga ko mu gihe habonetse ibihugu 5 kuri 6 bitobuza ko ibikorwa birangurwa ariko iryo tegeko ryanigiwe mu menshi. Honorable Jean Marie Muhigwa n'ubu yatowe ngo asubire guserukira Burundi n'umwe mu bagwanije iryo tegeko.
Ni ngombwa ngo ibihugu byose ku ngingo yose yufatwa mu nama nshingamateka bibe byaserukiwe kugira ngo buri gihugu kigire ico gishikirije rera bene gihugu n'abarundi n'abatanzania n'abakenya n'abagande n'abene gihugu bo muri Sudani ya Majepfo twese turi hamwe tugira umujyango umwe kumva ko twogira iyo himenyanyuro ngo twemerere ibihugu 3 gusa ngo nuko vyakoranye ngo bifate ingingo izo hava ifate ibindi bihugu bitari bihari ahibambewe.
Sejya mbere inama nshinga amateka ya YASE iteba kujaho mu mwaka w'2006 nawo nyene yaracerewe mu kiringo cy'amezi arenga 9. Naho nyene byari byatumwe n'igihugu ca Kenya kitari bwatore abagiserukira. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijo rya Amerika.
Mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda ku ncuro ya kabiri uwundi mucamanza wa sentare nkuru mu gisata kiburanisha ivyampuza makungu yavuze ko iyo sentare idafise ububasha bwo kuburanisha Joseph Nkusi ku vyaha vya jenoside bimwagira. Joseph Nkusi avuga ko iyo nsiguri idafashe na gato ari nyabuna uburyo bwo kumuburaburuza no gutebesha urubanza rwiwe kuko haheze umwaka ataraburana. Vyinshi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiriwusa.
Bwana Joseph Nkusi yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa yambaye inkweto z'ibara ry'ibihogo n'amasogisi y'umweru avanze n'utundi tubara ndetse n'amadarubindi mu maso ari n'amadosiye yifashisha mu kuburana. Yari kumwe n'umwunganira mu mategeko Maître Antoinette Mukamusoni. Nyuma yo kubazwa umwirondoro we n'umucamanza ukuri y'inteko iburanisha Madame Alice Umulisa yamusomeye ibyaha ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumurega uko ari 3. Ni icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, icyaha cyo gukurura amacakubiri, n'icyaha cyo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Umucamanza ukuri y'inteko iburanisha Madame Umulisa yabwiye ababuranyi bombi ko we n'inteko ahagarariye babyizaho akanya gato basanga nta wubasha urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka rufite mu kuburanisha Bwana Nkusi ku byaha ubushinjacyaha umurega. Ni ingingo yabaye nk'itungura uregwa. Bwana Eric Nkwayo uhagarariye ubushinjacyaha muri urubanza nawe yabwiye umucamanza ko undi mucamanza mugenzi we yari yanzuye ko urugereko rw'urukiko rukuru rutabifitiye ububasha. Gusa yavuze ko we n'urwego ahagarariye iyo bitegereje ibyaha barega Bwana Joseph Nkusi bakekaho ko yabikoreye ku mbuga nkoranyambaga basanga bifite icyo yise kamere yo kurenga imipaka, bityo agasanga yaburanishwa n'uru rukiko. Umucamanza yamusubije ko ibyaha byambukiranye imipaka byose bitaburanishwa n'uru rugereko rwihariye mu rukiko rukuru. yavuze ko rwitakuruta ku byaha birimo gucuruza abantu n'ibindi amategeko yateganije. Bwana Nkwaya ku bushinjacyaha yabwiye urukiko ko nawe yateganyaga kubanza kubaza niba koko bishoboka ko rufite ububasha bwo kuburanisha uregwa. Yongeyeho ko nk'ubushinjacyaha hagarariye bari bazi ko n'ibyaha bikoreye kuri internet bishobora kuburanishwa n'uru rukiko rukuru. Ku ruhande rw'uregwa yumvikanye mu mvugo ibabaje avuga ko amaze umwaka wose ataraburanishwa kandi akeneye ubutabera. Yabwiye umucamanza ati nirwa nzerera mu nkiko zagombye ko mu butabera ntizibumpe. Mu magambo y'icyongereza yateruye ati "A delayed justice is a denied justice." Ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ubutabera bukererewe buba butakira ubutabera. Yibukije umucamanza ukuri yiburanisha ko na mugenzi we atamuburanishije amubwira ko nta ububasha yari abifitiye. Maze umucamanza nawe abwira uregwa ko impungenge ze zifite ishingira zumva nk'umuntu nkawe. Ariko nawe ntiyabuze kumwibutsa ko igihe uregwa yaburanishwa n'urukiko rutabifitiye ububasha, urubanza rukazapfundikirwa iyo dosiye nta gaciro yazabifite. Mu gisa no kugisha inama uregwa, umucamanza yamubajije niba yumva akeneye kuburanishwa n'inteko itabifitiye ububasha, nyuma ibyakozwe bikazahinduka ubusa. Uregwa yasubije yumvikanisha kutanyurwa ati ndifuza ko urubanza rucibwa nkazabona ubutabera, ibyaha bya mama ngafungwa natsinda gataha. Umucamanza yabajije Maître Antoinette Mukamusoni wunganira uregwa icyo avuga ku byifuzo by'uwo yunganira. Yamusubije ko byose bihariye ubushishozi bw'urukiko kuko icyo bashaka ari ubutabera. Bwana Nkusi w'imyaka 55 y'amavuko yahoze ari umwarimu mu cyari kaminuza nkuru y'u Rwanda, avuka mu cyahoze ari Prefecture ya Butare mu ntara y'Amajyepfo, yabaye mu gihugu cya Norvège kuva mu 2009 kugeza muri 2016. Azwiho ko yari afite urubuga cyangwa blog yitwa Shikama yakundaga gukoresha mu kunenga bikomeye ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri urwo rubuga nyine ni naho harimo ko ngo yavuze ko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda mu 1994 kubwita genocide bidafite ishingiro. Avuga ko icyo gihe baba Abatutsi n'Abahutu bose bahigwaga mu cyo yise double genocide. Nyuma yo kumwima ibyangombwa by'ubuhunzi, Norvège yamuzanye mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10/2016, nta byaha aregwa kigera i Kigali ubutegetsi bw'u Rwanda buhita bumuta muri yombi. Araregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya genocide, gukurura amacakubiri muri rubanda no guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. N'ibyaha umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika wo uvuga ko iyo witegereje no kubandi babirezwe byabaga bigamije kubacecekesha kuko banenga ubutegetsi bw'u Rwanda. Kubwa Human Rights Watch, urubanza rwa Bwana Nkusi ni umwanya mwiza ku Rwanda wo kugaragaza itandukaniro riri hagati y'ingengabitekerezo ya genocide nk'icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda, ndetse no kuvuga icyo umuntu atekereza cyangwa kugaragaza ubwisanzure bwo kunenga leta cyangwa ishyaka riri ku butegetsi. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 nibwo umucamanza azatangaza icyemezo kigaragaza niba afite cyangwa adafite ububasha bwo kuburanisha Bwana Joseph Nkusi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kubera gufatanya n'inshuti zayo zo mu rugaga mpuzamahanga rurwanya umutwe wa Leta ya Kiyisilamu ISIS cyangwa Daesh mu magambo ahinnye, Iraq yateye intambwe nini mu rwego rwo kubohora ubutaka bwayo ISIS yari yarigaruriye. Umutwe w'abakurde witwa Peshmerga n'umwe mu bafatanya n'ingabo za Iraq. Intumwa yihariye ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe uru rugaga, Brett McGurk, ubwo yari mu mujyi wa Erbil muri Iraq, yashimye cyane ubu bufatanye, avuga ko bwanditse amateka. McGurk ntiyirengagije intwari zaguye ku rugamba. Nk'uko yabivuze, zirimo abagera ku 2,000 bo muri Peshmerga. Ubwitange bwabo ni ikintu twe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi yose dushima cyane. Abasirikari ba Iraq bapfuye bashobora kuba barenzeho inshuro 5. Twunamiye abo bose kandi duhojeje imiryango yabo. Ayo ni amagambo y'intumwa yihariye ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe urugaga rurwanya ISIS. McGurk yashimangiye ko urugamba rutararangira. Yibutsa ko mu minsi iri imbere rugiye kwambikana i Hawija, umujyi wo mu majyaruguru ya Iraq ukiri mu maboko ya ISIS. Yasabye Peshmerga n'ingabo z'igihugu cya Iraq gukomeza gufatanya mu rugamba rwa Hawija. McGurk yakomoje no ku makimbirane ari hagati y'abayobozi b'intara ya Kurdistani n'ab'igihugu cya Iraq, amakimbirane arimo kamarampaka ku bwigenge bwa Kurdistani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyishyigikiye. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iravuga iti gukoresha referendum mu bice impande zombi zirwanira ni agasomborutso. guverinoma y'intara ya Kurdistani ikwiye ahubwo kugirana ibiganiro na leta ya Iraq. Leta zunze ubumwe za Amerika ntiyahwemye kubumvisha bombi ko ishobora kubabera umuhuza. Kuri leta zunze ubumwe za Amerika, kamarampaka yo muri Kurdistani irayobya ahubwo imbaraga zigomba gutsinda ISIS no kwimakaza amahoro n'ituze mu bice ISIS yirukanwamo.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikwerekira.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.